VOA. Murachumvira ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Kwa tujie duhimirize abafundi bilimo bakwira gire mu misozi babwira bene gihugu batere kuko turabye ukuntu imvura itanguye kugwa twibaza yuko ishobora kubandanya kugenze neza.
Uyu ni Beatrice Nyabenda, umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cibitoke n'amakuru ku Burundi. Mu Burundi rero uruzuba rwinshi ruhangayikishije abarimyi bo mu ntara ya Cibitoke, ariko umuyobozi w'igisata cy'uburimyi n'ubworozi muri iyi ntara Beatrice Nyabenda arabahumuriza avuga ko imvura yatangiye kugwa kandi ko ishobora gukomeza ikabandanya. Ni inkuru dukesha Evariste Nzikobanyana.
Kuva mu mpera z'ukwezi kw'icenda abanyacibitoke co kimwe n'abandi bo mu bihinga itandukanye y'igihugu barasohoye isuka kugira barimira gatansi. Hari n'abahejeje kurima baca baratera imbuto, imvura bari biteze ntiyabikigwa nk'uko bari bimenyereye kwigwa mu kwezi kw'icumi. Abarimyi bo muri komine Rugombo babwijwe irya Amerika ko batagira ayo bacira nayo bamira kuko imbuto bateye zaheze mu kuzimu.
Imvura yase burundu n'umutonya ntituronka, ibigori byumye, ibiharage twateye biri mu kuzimu byarase komera, imyumbati niko kuko, ibigori byatewe n'ipfunya, ni kuvuga rero ngo tugeze habi, tugeze hatema.
Oya n'ukuri ibintu tuko turakora bimeze nabi rwose, ibigori byumye, n'utwameze twatewe umwe ipfunya, kubera atamvura. Tubayeho nabi rwose, nta kintu kizodufasha.
Abo barimyi bo muri komine Rugombo, abatari bwatera imbuto, bavuga ko ariyo bariko barafungura kubera kubura uko bagira, kandi ko n'imvura yataze abayaze n'ijwi rya Amerika basaba gufashwa.
Asha nuko ni kwemera cyane gose je nko duhagira ndi mfise ni nabo twe tubiri twose ni bazatinga baradotere none twose na cyeshira mu ndabana bace batuje sinzi de konti giye kubaho. Icyo no saba leta nuko yatugarukira ikaduyifasha ariko abana bo boronjo bajye
nukuri leta niyo kutugarukira kubera turugena no mu makaro tukabura akazi kubera ntamvura dikira kwa kazi kaboneka imvura irikirwa nukuri emwe nuko niyo mwagenye nayo kutugarukira
nuko dushobora kuronka abagira neza bakadushikako bakadufasha mwanya imvura itaragwa kugira turonke ingubu kuko baturetse niyanzara yo kugirante yo guhunga.
Hari nabandi muri abo barimyi bo mu ntara Cibitoke batarahibura babandanya gutera imbuto bibaza ko ejo canke hijya yejo imvura izogwa. Uno mugabo twamusanze ariko arateragira ibiharage muri komine Buganda.
Urabona turubandanya dutera twiteze yuko kumbure mu ijuru hari covamo, mugabo turiko turaraba nta kirimwo ntituri bwicare kuko twicaye naho nibwo bwa bunebe, ahubwo tuguma tubandanya kugira ngo turabe yuko Imana yo twibuka ikatugira ikigongo.
Umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara Cibitoke aremeza ko uruzuba rutariko rurohereza abarimyi muri iyo ntara bari basohoye isuka igihe imvura yatangura kugwa igaca yisubirira hejuru. Beatrice Nyabenda yabwiye ijwi rya Amerika ko atahura kamo k'abarimyi muri kino gihe.
Yego cane, akamo k'abo barimyi turakumva kubera kuva urutasi rutanguye imvura ntiragwa, ngabo yaguye nkeyi mu misozi abantu baratangura gutera, batanguye gutera ishiragenda ntiyasubiye kugaruka, hari ibitari byumwe cyane n'abandi batari bwatere.
Uwo mufasoni arongoye igisata cy'uburinyi n'ubworozi mu ntara Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu atera kama abanyacibitoke kutamarira imbuto mu nkono. Beatrice Nyabenda afise umwizero kwivura ishobora kugwa umwanya n'umwanya.
Mu bisanzwe umurimyi nico kimwe n'umubyeyi, nico gituma naho boba batanguye gufungura ibyo bategerezwa gutera bosubira bakaraba kugira barabe ko bosubira kugura imbuto batere abatari bwatere. Abamaze gutera nabo henshi ntibyari bwume cyane, naho hariho ibyapfuye mugabo ndazi ko hari bishobora gukira bo kwihangana. Muri iyi minsi ndabona ko imvura itanguye kugwa abataratera botera hama kubera imvura mu bisanzwe itangwa n'Imana ndazi ko nayo itazoduheba nibaza ko bizogenda neza.
Mu gisata kijejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara Cibitoke ikigiye gukorwa no guhimiriza abafundi b'indimo kugira nabo bahimiriza barimyi batera imbuto barindire ikizovamwo nkuko bivugwa n'umufasoni Beatrice Nyabenda.
Twa tugiye duhimirize abafundi b'indimo bakwiragire mu misozi babwira bene gihugu batere kuko turabye ukuntu imvura itanguye kugwa twibaza yuko ishobora kubandanya bigenze neza hama batere hama bagume biteguye kuko umurimyi nahahomba nahomba gose kandi ni izuba ryatse imvura nayo irashobora kugwa kandi ko turabye ukuntu kireke kiko kiragenda turana ko imvura itanguye kugwa abatera tuzosha tubahimiriza kugira abace batera abo byari byumwe bose bashobora no gusubizamo kuko byama byabaye
uruzuba rwaka muri kino gihe ruvugwa nka hose ku butaka bw'u Burundi akarorero nako mu ntara ya Kirundo aho umuhanuzi mukuru wa buramatari w'iyo ntara aherutse kubwira ijwi rya Amerika ko imiryango irenga 400 imaze guhunga izabo kubera inzara mu ntara ya Cibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH mu magambo ahinnye y'igifaransa usaba leta y'u Burundi kuticika inyuma y'ukuva muri sentere mpuzamakungu mpanabyaha yilahe CPI ngo yirengagize guhana ibyaha. Eloge wirika neza araduye ibindi bisobanuro.
Mwitangaza umugwi w'igihugu wigenga ujere wa takazi na muntu CNIDH wasohoye kuri uyu wa gatanu uvuga ko tewe umutima uhagaze n'itituka ry'imigenderanire hagati y'u Burundi na ONU uwo mu gutanga karorero kicuka kibi kiri hagati y'igisata cya ONU kijere wa gatanu takazi na muntu chatewe na raporo y'abahinga bigenga yasohotse mu mpera z'ukwezi kw'icyenda uwo mwaka. Iyo raporo yamenyesha ko mu Burundi hashobora kwaduka kaga kihonya bwoko. Mu byasabwe muri iyo raporo nuko sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe CPI yokurikiranira hafi ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 hadutse indyane za politiki. Ibi byatumye leta yikura amasezerano y'i Roma ashinga imigenderanire hagati y'ibihugu na CPI. Umukuru w'umugwi CNIDH asaba leta kutikika inyuma yo kwikura muri aya masezerano mu gusasindavu kudahana. Jean Baptiste baribonekeza
kubwa CNIDH iyo ngingo ntiyogira intumbero yo gushira uruho rw'amazi kuvyaha byo gusinzikaza agataka kazi na muntu byakozwe canke bishobora gukorwa mu Burundi ahubwo umurwi CNIDH ubona kuva muri ayo masezerano bisigura ko ubutungane bw'u Burundi n'izindi nzego vyega zitegerezwa kubandanya kandi zigashitsa amatohoza kuvyaha vyose byo gusinzikaza agataka kazi na muntu byakozwe no kumenyesha ukuri gutunganiriza no gusubiza iteka abasinzikajwe hamwe n'imiryango yabo kugira ingendo yo gusinzikaza agateka kazi na muntu iranduranwe n'imizi. Umurwi CNIDH urateye intege abajeje ubutunga ngo bakorane ubwira ico gikorwa citeka igihugu cabajeje.
Umugwi CNIDH warajwe ishinga kandi n'ingingo leta iherutse gufata yo gufuta amashirahamwe agera kuri atanu yigenga n'ayandi atanu yahagaritswe vy'agateganyo.
Umurwi CNIDH uratewe umwitwarariko n'ingingo leta yafashe yo gufuta burundu amashirahamwe atanu no guhagarika vy'imfata kibanza ayandi atanu. Umurwi CNIDH uratewe kandi umwitwarariko n'ukutavugana kuri hagati y'abajejwe intwaro n'abarongoye ayo mashirahamwe mu ntumbero yo gutorera inyishu ico kibazo. Umurwi CNIDH usavye rero gusubira kwihweza izo ngingo kandi uhanuye abarongoye amashirahamwe arabwa n'izo ngingo gushira imbere kwitura ubutungane mu bwitonzi.
Umukuru wa CNIDH asaba inzego z'ubutungane n'izindi zijejwe gutohoza kuvyaha gukora amatohoza yigenga. Jean Baptiste baribonekeza ahamagarira ibihugu n'amashirahamwe gufasha ubutungane bw'u Burundi kugira buronko buryo bukwiye bwo gukora amadosi atandukanye.
Abari mu butungane bakenyereza igume bakore igikorwa cyabo ico tucamiza ko n'uguhoza ko kugira ngo bashobore kubandanya neza amatohoza bayatanguye bayabandanye hanyuma bagire ico bashitseko. Muri iki gikorwa rero tuboneye guhamagarira abantu batari bake harimo ibihugu bimwe byagiye birafata ingingo yo guhagarika gufashanya n'u Burundi. Turabona nk'ibintu byishyirwana mu butungane bitorokanye nuko hariho ubusangi usanga bafise uburyo bwaguze kubera programme kanaka yahagarifu abo nibaza ko boje mu wadufasha gutera intege ubutungane.
Umugwi CNIDH uremeza ko mu Burundi hakorwa ivyaha bitandukanye ariko usanga ivyaha bikorwa atari bisaba ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe CPI itumwa ko kubigira ko amatohoza. Eloge wurika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nubwo Burundi bwavuye muri ya rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho rwilahe CPI. Abashingwa manza bafashe imiryango yabuze ababo kubera ibibazo bya politiki byo mu Burundi babakomeje akazi kabo bityo bamaze kugeza izindi dosiye nshyashya z'imiryango 55 yahohotewe muri rwa rukiko CPI Maître Armel Niyongere umwe mu bagize abo bashingwa manza yagiranye ikiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema
Sebwe nk'abashingwa manza bafashe imiryango yabuze ababo uyu munsi twashikirije idosiye 55 z'imiryango yahohote ubuzima tuzishikiriza sentare mpuzamakunguma na vyaha kugira igira amatohoza hama iheze ikurikirane abo bantu bikika mu kiza kubera bari mu nzego za leta ibyo rero tukabisaba sentare mpuzamakunguma na vyaha kuko tuzi yuko amasentare y'u Burundi atashubuye adafise ugushaka kugira amatohoza yigenga kuri abo bantu bari kubahohotera ubuzima abana b'abarundi.
Maître Almer Niyongere ubu nubwa kabiri mushikiriza urukiko mpuzamahanga mpanabyaha amadosiye kugira ngo babe bakora amatohoza. Ese amadosiye ya mbere yo hari icyo yatanze?
Amadosiye ya mbere namwe yatuma ibiro by'umushikiriza manza wasenkare mpuzamakungu mpanabyaha ya byatumye yugurura amatohoza yibanze ubu rero turiko turasaba umubonano kugira tumubaze aho dosiye y'u Burundi igeze inyuma y'imiryango iguma yita ku rutare rondera ubutungane mu kwitura sentare mpuzamakunguma na vyaha uravye n'amaraporo y'ibisata vya ONU ariko arerekana ko mu Burundi hari ubwice bw'agahomera bunwa ibyo byose bikaba biri mu bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakunguma na vyaha turiko turayisaba kugira yugurura amatohoza nyezi n'ahama ikurikirane abo bantu bose bariko baravugwa muri ayo madosiye y'ubwicanyi
hari abashobora kuvuga ngo murata umwanya kuko n'ubundi Burundi bwasabye ko buva muri iyo sentare mpuzamakunguma na vyaha
abo bibaza ko turiko duta umwanya barihenda kuko u Burundi mu gihe busabye kuvayo muri sentare mpuzamakunguma na vyaha bufise ikiringo cy'umwaka mu gihe bashikirije iryo kete munyabanga mukuru wa ONU aho rero ni kuvuga ko iryo vamo ry'u Burundi rizogira icyo rivuze mu kwezi kw'icumi k'umwaka uza 2017 ubu rero ibiro by'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakunguma na vyaha burafise uburenganzira buhabwa n'amategeko bwo gukurikirana umuntu wese avugwa mu madosiye y'ubwicanyi ari mu Burundi
Ese Maître Armel Niyongere iyo miryango muhagarariye yaba yaragerageje gushakisha ubutungane mu Burundi kugeza naho bibananira bagahitamo kwiyambaza ubutungane mpuzamahanga
mu gihe mwerekanye neza yuko ubwo butungane bw'igihugu cyatsinye amasezerano y'i Roma atabwigenge bufise atagushaka bufise bwo gukora amatohoza murashobora guca mwitura sentare mpuzamakungu mpanabyaha nibyo rero iyo miryango yakoze yarerekanye neza ifashijwe na twe bashingwa manza ukuntu ubu amasentare yo mu Burundi atagushaka afise yo kugira amatohoza hama turaheza turitura sentare mpuzamakungu mpanabyaha kandi turizeye neza yuko mu minsi iza iyo sentare izokugurura amatohoza nyezina hama iheze ikurikirane abantu bose bavugwa muri ayo madosiye y'ubwicanyi.
Maitre Armel Niyongere, turagushimiye cyane kano kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze cyane Digwema.
Kaze mwumvirize igikino Intamenwa gutegurirwa na Studio Ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi. Dori,
ba.
Bega Dori, uracyaryamye canke wabyutse? Ngira ngo warayurushe mwana.
Nararushe ariko si cyane. Mugabo nari navyutse ngo ndabico nokora.
Ibyo uri kurakora ni bikiga Dorine. Wowe uri kuritegura ngo gusubire kugenda. Ubwo ni waguma hamwe ukaruhukaga wa mukobwa.
Mama,
sa.
Ehe ni wikure je numva tavyo noshobora.
Ushobora.
Bigabiragwe gufatikaye n'umukubuzo.
Zana mama wanje, kareho nindi yari yabigutumye. Sinora nikuburi.
Nagira numve ko arabishobora, mukanumvise bigoye.
Ewe mama.
Kujye umwe wese nakazi kiwe mama.
Mugabo rero Dorine. Ko nivyikara mubona byo kubirakuraniraga mwananje. Uzobigenza gute?
Jewe ga mama.
Yes.
Nta muti musimba. Batari ubwenge buke mfise. Ari boskanya nka gusa. Ndizeye ko tuzoteba tukavana nkabandanya amashure yanje.
None ubona muzovana gute? Kandi ubona ingene direktera mwemera niyatahara ari wagirisha manama.
Jewe rero ga mama, nakare sinagomba kubandanya niga kuri rijya shure.
None ga Dorine mwananje. Irindi shure ubona wo kwigino kuri kura he?
Igino ntari hari, none hari ya mugisagara ntiyuzuyeye. Mbereho ngo ntibakwirukana cyangwa ngo bakudubutse. Eh, utangura uruhu kuyahejeje.
None ga Dorine. Aho mugisagara uvuga ko twe naso kwa tanigisani na dufise yo umva wo kwiguka bahe
ega mama nta kidashoboka mu gisagara ufise amafaranga ngo hari hamazu matomato y'icumba kimwe kimwe umuntu ari hakukwezi
hanyuma ukajya gute
uko nyine
ko tutazojana yo nkabanzi kutazi no gutora ibiharage wocirondera umukozi
ariko mama na nakubwiye ko igihe mwondonkera ayo mafaranga kujya sivyo ngorane nti hari ha marestora bateka
Dorine, iryo risubizo yirikuye. Ntusubire kunteranya naso. Uribu guturisha itongo kugikoresha ngo bagutumye kwishure kandi uduhenda.
Reka nawe mama kubuzura kaboze.
Ibyo hari uwo vyibagira.
Bijya navyo ne napfuye kwihoza mwarandenganije.
Twakurenganije gutega mwana. Uko nyene.
Cyo ibyo ari byo byose. Sizo sura kwiga hajya kuri lise Prof Bosco akihakora.
Ariko ga Dorine. Ubwo wontomokera neza ukambwira ico mwoba mupfana urya mu Professeur Bosco. Bose ko numva bamuvuga neza. Oya reka guhigima, mbira neza.
Higimanye.
Nimba gusaba mananiza. Jewe nzoce ngenda twihigurire nyakurushwa.
Kugabisa. Eri nase no kunkora. Basha. Nibamo ndamwemeye kwenta tukishura ubwo. Umva akagwa kiwe. Kenega kamutse.
Ndebe. Muri kano gatondo wamaze gutangura kunyugwagwa.
Erekanga rutsa ni ukurya nikare. Ahanagira numvirije kuri uri migwaraye mu kanwa. Ahubwo nawe nuzi ndaguhe usome kumusa.
Nishwida. Kewe nsomye gwagwa nka yamanga. Nacha ndirirwa ndakukumba hasi nk'umusiba. Kandi rero mugabo na wewe muri no minsi nyo inzoga nyinshi ntuzoga ntazigwaye.
Rekanda uzaniye mwana wa mama sijewe. Ndahinda fise shaho. Ibuze ko bacu mugani we ntundi manugwa ni ntore.
Ahubwo reka nzana gatebe ico tuvugana.
Udashaka kungora. Kandi uno je ndakurura ikiwanyi.
Ahubwo ndebere ivirimwe ho kuvyibagiza ahubwo emwe kenyera muhangane kuko bigiye kukugora nutakanura
reka se vyinda kumbarira nivyo nibonera sha ugira ngo gutunga ingo zibirwa mwana wa mama nivyoroshe
mugaba kandi ubyifashemwe neza no kugora ntibigoye cyane none abana ko atarabuga ifatizo si barakuze kandi nabo nyene barabona ko bafite ingorane
reka somerimo reka sigaho mbere mwana wa mama burya nyene mbere hajya kubona urera abana bakuze bangana kujya kwishwaje tuvumurera inzoya
Mbega mwana wa mama ndebere abo bana ba mwene wanyu bona bazokugoza iki kubasumira
Ega nazo nyene bizoja nuzi kwa taraka yabo imbe bazitambira burya bo cyabatangura gusesagura uko babo yatawe kibatera igitsure
jewe abana ndabize kuko abateye babo barabahaye imbere kwiye no kuvuga wowe uzozura aja gusimbura aba gusa ku bintu byaraye neza he handi ho nacyo bazokugoza no kuri
amazi nisomere
Ewe, geza horura kuyo.
Kaju kwa kwa rura. Sha, nikama ya kada kwe.
Okamu, ya no kuyo.
Ewe, hali zemzozo. Wawo nina wawo ya la chiri ho. Wawo nikona mishkwa jara zizio.
Ndewe, leki yonzoga yomu gito hondi la kuyo. Nuhuwa kutangwe kufugu hobo beza hisugure haza matobu.
Ina pura reka kumamu. Kani nana hongo, ninyana ishe nubu, ninyana ishe na mata. Kona hundu mgele ya mishwa.
Ewe megani yoku ishi gikira. Mbega noni, waliko chukuja kutira ya hema. Uramenya ko twavuze kuri ubanza ruzobera ngaha muhira.
Uri naje nakubyire. Eje wena nabambiye ko ataru banza rudosira kubera ngaha muhira kuba rukugorana.
Ati kugorana.
Abantu baje wangu mabito ya muvyumba bihinzwa guko bashaka.
Oy ibyo ntacyo.
Ibyo ntacyo.
Ibyumba tuzovyugara. Hanyuma bajya abana narabonye barafisa bagenzi babo bintamenwa. Bavuze ko bazoza kubafasha.
Kujuga kumuga bagesera bintamenwa. Waya na washaka mubanza kwatu. Urazi ngara batwimizwa ko munsi wo gukaraba. Abantu ngomba basubire. Mu guca kumazi naho. Hoshimbaho.
Dude.
Sa.
Kumana changa mu zuko wahora na magi. Ubwo mwana waje bagushwane.
Baje no kwimwana ntangora ntinye mfise mama turumvikana neza papa rave ma ntacho tuvugana. Kuko imisi yose si habari.
Eh abo? Buya papa wawe, buya papa arakora.
Nikumba djije ko papa akora.
None si umba ariye atareho yamari. Nagira ngo abayagiye ku kazi.
Oya nakubgesha ko atabari kuko ari umutikoroga atacanitswe.
Mugabo sha mama wawe arahabo.
Okay.
Yazi nge na kari yaje muna.
Sha, naha karambona tacavuye mwose. Ariko gamisi.
Sabuge.
Sagenze gute kugira nishugwe kandi wari wanyemereye kuzobimfashamo.
Ariko gadori ni nzi gushaka gushika ryari. Ko nakubwiye ko ari uya mushinzi bosco yankushuri.
Tukamuke ke nakunze.
Uya si hari nyamushenzi. Bya nito gituma wase ko zyoganira muri sha.
Washu no musi ntavya mashambre. Kundi shaburi.
Oh, uya shashiri wani. Eka gushavura. Cyose bizogenda neza.
Ariko bizogenda gute? Kandi ngiye kuguma muhira fati suka ndime.
Wakoro sinyomzi ugeenda, nagiru gie kurabi cho ubura fasha kureli rubanza usha kumazi gie miriji. Eh? Si menye nhuze wee se hugie kugoherizo wa raaji.
Wamugo, wema tama, ntuntuke ndatinyanye mwanani watsinguri
akini watsinguri mbaho buzinwa nkimpabe
impabe
harahuje kuko zirakubwira nabona mushika wajara kuburusa nk'intama yapfuye ashika aterera ngahari
bishwanje intama yapfuye ajya wari kutazi matara ajya wari ko bisinzira takugwenge konombije warapfuka
emwe mukama wanje ariko abagabo haraho myumvira yuko abagore kiri bijuju ugira umbwire yuko rwarurugeri katara kaboregwe
katara kaboregwe gusoma koko nari nasomye ariko hajya nugwenge gwarimo
atugwenge ego data ndemeye yuko gwarugwenge none gwarugwenge nyabaye
umbeze nakubwire urya mushikanje ndaruzaniye agomba kwisuka mu bitamura aba
gute
ati gute
ndari wagomba kugutereka mu rugo rwawe
arunteka mu gute
kundaba erega ko ruminata yapfuye nta wundi nye nurugo nitwe nawe
uko nyene yagiye ngahara neteza ngo doje ndasimba kuraba ngene abana baramutse ngo bindi navyo ngo barakuze ngo bazovyimenyera
rero ari we woba wemeye
hati we nemera je bwa wundi ntunzi naciye ni Rwanda rika hanyuma nkaja ndemera ibyapfuka byose ariko ntavyemeye
mbega ukise njya no hino niwe mugira yuko umukobwa kuri yo yabiriwe atamategeka afite mu rugo rwa
ibindi yaduhetse guca ku mazi gusa tuje cyatwimuka tuje kurera abarya abana ibyo kuza bitwaza byo ngo bakuze kujya nkigira amaso manini ariko ntiyibonera
none ivyo wabimuhishutse koko kugira ngo agende nawe abyumvisha abo bana ntibazohave batera akagira
ntabyo niri wenda mubwira none urubanza ruhetse ntazoca homoka
ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
Shot for your sake, I go go touch you. Yeah. We go drive around you for my Porsche. Baby, pana, they say you like you all. I get you all. Baby, pana, anywhere that you go, I can follow you to go. Baby, pana, they say you like cassava. I get you big cassava. Hey, baby, pana, my love for you, you never die. Never die, if I ever, oh baby, if I ever, baby you too sweet, if I ever, if baby dance it to the lagwaja, make I take you to Babalada. If I ever, oh baby, if I ever, baby you too sweet, if I ever, if baby dance it to the lagwaja, make I take you to Babalada. So love is a beautiful thing, can you dey cool my temper? Love is a wonderful tender feeling. They give me ginger. So baby, dance, dance, dance. If it's in your eyes, they give me life. Oh, oh. I could give the love the thanks. So oh. What you say, for the sake of love. Oh, baby, leave it up, I do. I never give it up, I do. I could kill you. Show you love that you never seen before. For like, you give me love. Oh, now you the catch my shot. Oh. I said I could go touch you. Yeah. We could drive around you for my Porsche. Baby, pana, they say you like you all. I get you all. Baby, pana, anywhere that you go, I could follow you to go. Baby, pana, they say you like cassava. I get you big cassava. Baby, pana.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti mwese uko mugana turabashimiye cyane. Maze gusa abarundi bari bafite impungenge z'uruzuba, cyane cyane mu ntara ya Kibitoki aho umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yarari yatubwiye rero ko ushinzwe uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara abahumuriza ati mvura itangiye kugwa ni murime mutere izakomeza igwe tubyizere n'abarundi bose rero niko bizamera tubyizere maze rero murakarama mugira umugoroba mwiza kuri Radio Ijwi rya Amerika.